Abaheburayo ikigabane cya kane. Nuko kuko isezerano ryo gushika mu burukiro bwayo rikiriho, twiyubare kugira ngo kumbure ntihagire uwo muri mwebwe yiyumvirwa ko akererewe. Kuko natwe twabwiwe ubutumwa bwiza nkabo, ariko ijambo bumvise ntiryabagiriye ikimazi, kuko ritavanze n'ukwizera mu mitima y'abaryumvise. Kuko twebwe abizeye dushika muri ubwo buruhukiro, nk'uko yavuze iti:
kuko narahiranyije ijambo ryanje ko batazoshika mu buruhukiro bwanje, naho yari yarahejeje ibikorwa byayo uhereye ku kuremwa kw'isi.
Kuko hari aho yavuze ku by'umunsi w'indwi nk'ibiti:
Imana yaruhutse ku munsi ugira indwi ibikorwa byayo byose.
Kandi na hano ngo:
ntibazoshika mu buruhukiro bwanje.
Nuko rero kuko kibikiwe bamwe ngo babushikemwo, ariko ababanje kubwiga ubutumwa bwiza babujijwe kubushikamwo no kutumvira Imana, yongera gutoranya umunsi. Ni wo munsi ivugira mu kanwa ka Dawidi igihe kirekire cyane gihise, nk'uko tumaze kuvuga tuti:
uwo munsi aho mwumvira ijwi ryayo ntimukomantaze imitima yanyu.
Kuko iyaba Yosuwa yarabaruhuye, ntiba yaravuze ubwa nyuma iby'uwundi munsi. Nuko rero haracyariho uburuhukiro bw'isabato bubikiwe abantu b'Imana. Kuko ushitse mu buruhukiro bwayo, nawe abaruhutse ibikorwa byiwe, nk'uko Imana yaruhutse ibyayo. Nuko tugira umwete wo gushika muri ubwo buruhukiro, ntihagire umuntu agwa akurikiye ikigereranyo cya babandi cyo kutumvira Imana. Kuko ijambo ry'Imana riri zima, rifise ubushobozi, rifise ubugi buruta ubw'inkota zose, rikinjira naho ritanya ubugingo n'impwemu, rigatanya ingingo n'umusokoro, risuzuma iby'umutima wiyumvira ukagabira. Kandi imbere yayo nta caremwe gihishijwe, ariko byose byambaye ubusa biragaragara imbere y'amaso y'iyizo tubaza ibyo twakoze. Nuko ko dufise umuherezi mukuru akomeye yaciye mu ijuru, ni Yesu umwana w'Imana, tubangiriza ibyo twizera tukabyatura. Kuko umuherezi mukuru dufise atari udashobora kubabarana natwe mu ntege nke zacu, ariko n'uwageragejwe uburyo bwose nkatwe, nyamara we nta cyaha yakoze. Nuko nitwegera intebe y'ubuntu dushize ubwoba, kugira ngo turonke ikigongwe, tubone ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiye.